Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Uno musi turi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2019 ni ijwi rya Amerika. Dugiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. No kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Kumusi wa gatanu tuganira ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mbega noterera iki kugira amabi yabaye mu gihugu ntiyongere kuba? Kimwe mu bibazo umwigeme w'umurundikazi Bernice Irumva azwi ku izina rya Bernice the Bell yibajije aho yatangura umwuga wo kuririmba indirimbo zo gukundisha igihugu camwibarutse. Bernice the Bell aheruka gusohora indirimbo yiwe yise Iwacu ni mu gihe muri iyi myaka ya vuba ugwaruka ba jeune batari bake mu Burundi no mu Rwanda baririmba cyane indirimbo zihayagiza ibihugu byabibarutse. Bernice avuga ko bifasha abanyagihugu kunga ubumwe. Niwe mutumire mu kiganiro muri sanga cyuyu munsi. Nkuko bisanzwe rero aho muherereye hose muterere mushikirize ibazo n'ivyumviro, mbega mwe mubona koko gwiki kugira amahoro n'umutekano bibandanye gutsimbatara gusasagara aho muri? Nimero ni ya indi nyene ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi. Ku munsi wa gatanu tubibutse ko tuganira ku bibazo amagara n'ibindi byinshi bijanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme. Muri imyaka ya vuba ugwaruka rutari ruke mu Burundi no mu Rwanda rugenda ruririmba indirimbo zihayagiza ibihugu byabibarutse. Mbere yaho hibonekeje cyane cyane abaririmba indirimbo z'urukundo, indirimbo za z'amaronko canke izisa n'izishira imbere imico y'ibindi bihugu nka Amerika, Iburaya n'ahandi. Umwigeme w'umurundikazi Bernice Irumva murantunga Bernice Irumva azwi ku izina rya Bernice the Bell we yibajije ati mbega noterera iki kugira amabi yabaye mu gihugu ntiyongere kuba? Ni bimwe mu vyatumye atangura umwuga wo kuririmba. Mu ndirimbo yandika ashimeka cyane cyane kukumenyekanisha igihugu kahise kacu, aheruka gusohora indirimbo yiswe Iwacu. Ni nyuma yaho yari yarasohoye iyindi ndirimbo yiswe Gwagasore, aho yibaza ati yaba no kwitwa Gwagasore. Araza kutubwira impamvu y'ivyo vyumviro vyose. Niwe mutumire wacu mu kiganiro muri isanga muri kano kanya. Bernice the Bell, kaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane Oriane.
Murahora komeye ahuri mu Burundi.
Ego na mahoro. Uretse ko kavura mu kanya kari ko karago.
Ni byiza cyane muraturusha twe turi mu kabeho ngahi Washington.
Na twibuje umburanda wona haja kabeho. Ego.
Rero tujye mu kiganiro nyizina. Urero kuri wewe Bernice, niyihe mpamvu dusigaye twumva abajeune benshi ugwaruka gwinshi ruririmba cyane indirimbo zo gukundisha igihugu, indirimbo z'akaranga k'igihugu, ukabona barazikunze cyane?
Mu bisanzwe bigaruka handi nyene bavuga bati mu Kirundi amazi arashuha ntiyibagire bombeho. Ibyo waririmba byose haragera igihe ukumva muri wowe yuko hari kibura, ukaca umenya yuko ari ya maraso yawe hamwe uvuka cya gihugu cyawe. Kaca rero bisaba yuko ukiririmba, uririmba imico n'akaranga igihugu cyawe kugira ngo wumve ko ukuriye cya kinogo cyari kinditse muri wewe, kandi wumve yuko ushobora gutanga ubutumwa nawe uterereye mu gihugu.
Urakoze cyane Bernice. Rero nk'uko nabivuze mbere, hari indirimbo nshasha uruka gusohora yitwa Iwacu. Kumbure ni video yayo wari warayisohoye, ariko uruka gusohora na video yayo. Reka twumve gato ibyo waririmbye muri iyo ndirimbo Iwacu.
Magaze kumusozi nyabyamo gutera kamo murundu bamahanga yakure nagatima nikatera Nute wagane, garuka dufashanye, duteri teko Burundi. Iwacu,
Burundi.
Iwacu,
Burundi.
Nimuze tuhate simbere. Iwacu,
Burundi.
Iwacu,
Burundi.
Dushize hamwe tuhate simbere. Iwacu,
Burundi.
Iwacu
Burundi
nimuze tuhateze imbere Iwacu
Burundi
Iwacu
Burundi
dushize hamwe tuhateze imbere Ababa ku mpande zimwe zisi unara zose mu moko yose turangwe n'urukundo Tuchina maningingo Yokuba ka uburundi bwacu
Burundi
Iwacu
Burundi
Nimuze tuhate simbere Iwacu
Burundi
Iwacu
Burundi
Dushize hamwe tuhate simbere Iwacu
Burundi
Iwacu
Burundi
Nimuze tuhateze imbere Iwacu
Burundi
Iwacu
Burundi
Dushize hamwe tuhateze imbere
No way.
hano iwacu uyu yari umuririmbyi Bernice the Bell umurundikazi umwigeme niwe mutumire mu kiganiro muri sangacu uyu munsi aho tugiye kuganira ibijanye n'indirimbo nyinshi tukunze kumva zuguhayagiza zugukundisha igihugu twumva zisohogwa n'abajeune cyane cyane ugwaruka Bernice muri indirimbo yawe watanguye utera kamo cyane cyane abarundi baba mu mahanga baze kubaka igihugu byavuye kuki ko ari byo wahereye ko
chatimye ndabihera ko urabona ikintu twatumazemo nya ministeri iheze hagi harabaho guhunga mu myaka yahera hagi habaho abaja guhiga cyane ubuzima mu makungu kurusha kuguma mu Burundi ndavuga nti abari mu makungu baba bahunze cyangwa bagiye kurondera ubuzima bashoboye kugaruka cyangwa bashobora kuza bagashira ingufu mu bikorwa biriko bikorerwa i Burundi cyangwa bakazana ibyiyumviro turashaka gukora ibintu byiza bishobora kubaka igihugu nicyo gituma rero nabahereye kuko abari ngaha bobo biroroshe kubumvisha umugambi kurusha umuntu ari nyuma y'igihugu atakirimo nicyo gituma rero nabahereye
urakoze cyane ndabona n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri Facebook batanguye gushikiriza ibibazo n'ivyumviro Jean-Pierre Chimana avuga ati igikomeye no kwirinda amacakubiri mu batuye igihugu bavandimwe ubumwe n'umusingi wubaka nda keka rumunyarwanda ati umusingi wubaka igihugu mushiki wacu turamushigikiye hariyo nabandi benshi bagushigikiye Bernice hano kuri Facebook ku rubuga rwacu aho mu Burundi aho indirimbo yawe yasohotse aba jeune abandi bantu basanzwe bayakiriye gute bayivuga kwiki
bayakiriye n'igishika cyinshi kuko bagerageje kumviriza ubutumwa burimo indirimbo ndetse yakunzwe mbere cyane n'ugwaruka mvuze ku rugero runini kurusha mbere n'abakuze urabona ko ni muzik usanga batayitayeho cyane ariko ugwaruka rwarayitayeho cyane kandi ndabona n'ibimenyeshamakuru byinshi amaradiyo yarikurikiranye ndetse yararonse n'ubushimwe butandukanye ubushimwe muri diaspora yaronse ikibanza cya gatatu ndashimye isabukuru yitwa Inganji yaronse ubushimwe bubiri n'indirimbo irakorwa kw'amakuru menshi n'indirimbo itumye kandi nzoja no guserukira Burundi muri festival yitwa Sika muri Guinea Conakry n'indirimbo kandi no muri Isanganiro Awards umva ko ari indirimbo benshi bakiriye neza
uravuze ikintu gikomeye uti ni indirimbo ahubwo yakunzwe cyane n'abajeune byerekana cyane yuko ibyo turiko turavuga uno munsi ari byo yuko abajeune barakunze izi ndirimbo zikundisha igihugu zikundisha ibihugu byabo byabibarutse cyane turaza kugaruka kuri icyo kibazo twumve bimwe mu byo uhanura abajeune ugwaruka ico boshira imbere mu buzima muri iki gihe kuri wewe ariko mbere yaho reka twakire abanywanyi biradijwe rya Amerika nkuko twababwiye ni ikiganiro gijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene bashikiriza ibibazo n'ivyumviro reka tuje ku mirongo ya telefone twakire uwitwa Désiré Désiré ya mahoro neza
cyane ku rya Amerika
ikibazo cyangwa icyumviro
yego ni icyumviro mbone ukishaho ikibazo mu bisanzwe igihugu kirimo ugwaruka kiratera imbere bidasanzwe nagomba rero nshimira uwo mujene ubwo gwaruka nkanje yashoboye kugira ica koza ari umwigeme agashiraho agashora kwimira gukora igikorwa cyo gukunda igihugu cyamwibarutse ndamuteye intege nakomeze kwibanga komere kwibanga ashira imbere ibyiyumviro bituma igihugu cyo cyotera imbere na cyane cyane mu ndirimbo ariko aratunganya hanyuma njano ganye bure abandi bajene mbega uno munsi twaranira kuramba cyangwa twaranira kurangwa mu bikorwa byiza mu gihe twati ko tugomba kuvuga neza igihugu cyacu kwibarutse burya rero birababaje ko aho usanga ubaruka guhaguruka kuja mu mabi atagira isoni kunyaga ubuzima bw'abandi bantu bagenzi babo kubera gusa gusamara mu bitazo ntibije kandi bari kubabwiriza gukoresha ingufu zabo maze bagakora ibikorwa bishobora gutuma igihugu cyabo kirangwa neza gitatera imbere. Je rero mvuga nti ugaruka ni rube maso ruhagarare bwuma ni ukuvuga ko rwirinda ibyo byose byotuma birubisamaza bigatuma ugaruka rubura ibyo gukora biteza imbere reka mbere ingaruka zikagaruka zifata igihugu abarutse uno munsi nazokwaruka ejo. Uwo mwigemere nawe vrema ndasubiye kumukeza naramuteye intege nakomere kwibanga. Murakoze
cyane Désiré.
Murakoze cyane.
Reka twakire n'uwitwa Sylvestre ku murongo wa telefone. Uraho neza Sylvestre?
Ndaho neza nawe ndakuramukije. Liliane ni Liliane ni nazi
ni Oriane tangishaka
tangishaka Liliane ndakumva cyane mu bigato byinshi muri sanga no mu biganiro byo kuvuga iwacu mu ntara ni wewe.
Iwanyu mu ntara ni mugenzanje Diane ni nahazwe kenshi
murasangiye amatwi.
Nare Sylvestre duhamagaye uri hehe wewe?
Ndende wabagaye ni mu Buganda.
Mu Buganda ni byiza cyane ko mudutega amatwi i Buganda. Ikibazo cyangwa icyumviro ku
radio ya Amerika ndayikunda cyane nayitaje ndambo ko ari cyama abanza ko byagira mu kuyumvira n'icyumvirizo twataje.
Urakoze cyane hariho induru ndiko ndumva mu
cyumviro cyane ndakiye bose iki kiganiro cyo kugaruka bama bakubize bakarushira mu bintu bibi aho babarongoye bakabwaruka mu Burundi bwejo bakabigisha ibintu bibi bisa nabi. Uyo muntu yigisha ugwaruka ngo rube neza ruterere ni umuntu mwiza cyane ubwo gwaruka ni ruterere reke kumviriza basesa nk'uyozi uko bajya ntibasesa nk'uyozi babigisha imico mibi kandi ari abana bakeneye Burundi byejo bakeneye Burundi bushasha ubutwikuza Burundi bushasha utwikuza Burundi bw'umuriro ibyo twarabikuyemo. Abarundi bose nibahurire hamwe barondere Burundi bushasha Burundi bw'umuriro babutsemo aho bakabereyemo nikera naho ngezeze.
Turagushimiye cyane Sylvestre. Bernice de Belle ku byumviro n'ibibazo canke ibyo bashikirije Désiré na Sylvestre duga ku ijambo.
Jeho nanjye no bishigikira ugwaruka rugomba kugira ingufu nyinshi n'ubwitonzi hanyuma bukiyumvira yuko ahatagira ubumwe atagishoboka. Bisaba ngo turengere ingane z'amoko z'amadini ingane z'amaronko kugira ngo dushobore gukora ikintu turi hamwe niho dushobora gutera imbere. Ndicyo novuga hanini.
Ndumva ari kimwe ari cya kibazo ahubwo nari nabajije mbere yuko tuja ku mirongo ya telefone ico buhanura aba jeune ico bushira imbere kumbure ni nabwo butumwa nkeka uzotwara muri Guinée Conakry aho bagutumiye nabo nyene aba jeune baho hari jambo zo bubatekere.
Jambo ni yo nyene byo kugira ubumwe n'urukundo kugira ngo dushobore gutera imbere kugwaruka tutagiye hamwe ngo rushobore guhuriza ku ijambo rimwe ry'iterambere ry'igihugu cyabo n'igihugu ntigitera imbere kuko igihugu kiba cyizeye ugwaruka kuko nigo rufise ingufu. Iyo rero tutumvikana ntacyo kunda. Ubundi butumwa nzoba mfite ni ubwo gukunda ibihugu barimwo gukunda Afurika ukunda iby'iwabo kuko ntiwokwamushira imbere gukunda iby'abanyamerika cyangwa iby'abanyaburayi bo barateye imbere ariko twe turafite ibyiza byinshi nk'uko wumva muri iyo ndirimbo turafite ibyiza byinshi tworata kandi tukogerageza gukoresha kugira ngo dutere imbere ariko iyo tubiretse ntimva ntiba bigikunze ko dutere imbere. Murongo butuma rero nshimikirako.
Kumbure bimwe muri ivyo vyumviro vyavuye mu Barundi bo muri kahise kuko turavyumva ko wabiririmbye no mu ndirimbo yawe wise gwa gasore iyo ndirimbo harimo ubutumwa bwiza cyane naho nyene washikirije mbere yuko tuyikina iyo ndirimbo wubanze ukatubwira icyari mu vyumviro vyawe mbere yuko uyandika mbere yuko unadusigurira ibirimo wari ko wiyumvire iki aho wasohoye iyo ndirimbo yise wise gwa gasore
icyari mu vyumviro byanje nariko mu bisanzwe ndiko nkorera kurikirane rw'indirimbo zerekana Uburundi n'igiki iwacu harangwa n'iki kahise kabwo n'iki cyane yumvira ku ntwari z'Uburundi zagiye zirabaho atakanya rero ko kwiga kuri gwa gasore kuko ni imwe mu ntwari ikomeye cyane ngaha i Burundi
reka tugumve indirimbo yiwe hama nyuma yaho uraza kutubwira ibindi byinshi bijanye n'impamvu wayiririmbye n'ibirimo indani muri iyo ndirimbo reka tutege amatwi Bernice de Belle indirimbo yiwe gwa gasore shaka kwitwa gwa gasore Bernice ako karimbo karagyoshe cyane gose ejo ndiko nditegurira kino kiganiro narakumvirije nsanga ndiko ndakaririmba ntashe muri metro muduga mbandanya ndakaririmba mu mutima karagyoshe cyane ndagukeje
urakoze cyane
urumva indirimbo urumva biradushimisha cyane twebwe tuba mu mahanga iyo twumvise aba jeune baririmba bakora ibintu byiza nk'ibi kumenyekanisha igihugu ibijanye n'igihugu kahise k'igihugu tubwire rero kubatamuzi gwa gasore baba mu mahanga canke abana bakiri bato gwa gasore kuri wewe yaranguye iki cagushitse ku mutima bikagutuma nasohora na kano karirimbo karyoshe.
Gwa gasore ico benshi bamuzi ko nuko yabaye intwari yaduhaye kwikukira, ariko winjiye mu buzima bwa gwa gasore urabona neza yuko ubutwari bwiwe bwahereye ari umwana muto. Yari umwana arangwa n'urukundo, akama ari aba bagenzi biwe bakene akabafasha mu by'impuzu. Ni umwana yakunda Abarundi, yama ashaka kuba ari kumwe n'abiwe. Ikindi catumye nandikiye indirimbo ni uko gwa gasore yari umuntu atafise amacakubiri y'amoko canke y'amadini canke amacakubiri afatiye ku bitsina. Ni umuntu yita neza y'abantu bose, kandi ihangiro ryiwe kwari uko Uburundi butera imbere. Kimwe kindi catumye nandika iyi ndirimbo ni uko uri kuraraba niwe muntu wa mbere mu Burundi yavuze ati abakenyezi namwe nimuje habona mushobore kuja mu matora mutore namwe kandi mwitoze muje mu nzego z'igihugu. Ndetse urabona ko bamufatiye ko akarorero bikaca bibandanya ubu abakenyezi mu nzego z'igihugu ni benshi cyane. Ikindi navuga kuri gwa gasore niwe muntu yatanguje ibikorwa by'amakoperative ariko afashanya na bagenzi we. Navuga nti hanini nize zatumye nandika indirimbo numva yuko muri jewe habaye Abarundi benshi bashobora kugira umutima gwa gasore, ubutwari nk'ubwa gwa gasore turashobora gutera imbere.
Urakoze cyane rwose Bernice kuri iyo zo nkuru uri kuraha abajene cyane cyane nk'uko bigeme uno munsi kubibutsa cyane kubabwira ibijyanye n'ibyo gwa gasore yakoze ku buzima bwabo, kuko yara nk'uko bavuze yarateye intege abakenyezi abashira imbere mu bijyanye n'inzego. Aravuga cyane yuko abakenyezi bafise uruhara mu gihugu nabo nyene. Urakoze cyane. Reka tubandanye ku mirongo ya telefone banywanye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika barabandanye guhamagara. Twakire David amahoro.
Amahoro y'Imana i Washington muraho.
Twese.
Ntuhuriza n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Barakumva.
Ndafite rero igitekerezo. Urabona ko nibyo koko abahanzi mu bihugu bitandukanye mu karere cyane cyane ko kiriyaga bigari barakunze kuririmba indirimbo zihagiza ibihugu byabo. Ariko nkaba natanga igitekerezo nkavuga nti abahanzi barakwiye no kurenga imbibe z'ibihugu byabo. Urabona ukuntu ibihugu bigenda byishyira hamwe, ni nayo politiki y'umuryango wa Afurika ya Afurika yunze ubumwe. Nk'uko ubona ko reintegration ya Afurika bagiye bafata ibice bya Afurika, East Africa, South Africa, gutyo biriya bihugu ukuntu bigenda byishyira hamwe bakareba n'ukuntu nabo barenga imipaka bagatangira gukorera mu buryo gukorera mu turere atari ukwibanda ku gihugu gusa. Kubera ko niba politiki irimo igenda ivuga ngo hari igihugu bya Afurika y'Iburasirazuba bizakora igihugu kimwe, Uburundi, Uganda, u Rwanda, Tanzania n'iki, abahanzi nabo bagomba kuba kwagura ibitekerezo bakareba ukuntu bajya baherekeza inzego za politike icyo zigamije, nabo bagatangira kubitekereza hakiri kare ntibiyumve ko bari mu Burundi gusa, mu Rwanda gusa, he bagahayagiza n'akarere ndetse bagahagiza na Afurika muri rusange, kuko niwo mujyo politiki irimo kwerekezamo. Ibyo rero bizajyana no guhanga, ariko ntabyitanga ikindi bakungahaza ubumenyi mu ndimi z'amahanga mpuzamahanga kugira ngo nibahayagiza akarere kose cyane cyane nk'igiswahili icyongereza n'igifaransa n'abakure babashe kubimenya kandi ibyo ngibyo bifite n'umusaruro n'umuganda mu gukurura ba mukerarugendo noneho igihugu nigikundwe n'abanyagihugu gusa kavukire igihugu kigakundwa n'abantu bakure kubera ko ushobora kuri mu Rwanda ugakunda Amerika ushobora kuri mu Rwanda ugakunda Israel ushobora kuri mu Rwanda ugakunda India China birashoboka bumve yuko intumbero yabo itari gukundisha abanyagihugu ibihugu byabo gusa ahubwo ibaye neye gukundisha abakure ibihugu byabo a travers ibihangano byabo gatihambiriye ku gihugu gusa bagure ibitekerezo kandi bumva ko bakompanya vision y'abanyapolitike kuko abahanzi bagomba kumenya politike nabo aho yerekera muri rusange.
David,
igitekerezo numvagana n'ifite yego
igitekerezo cyiza cyane rwose urakoze.
Urakoze nawe.
Reka twakire
twese.
Twakire na Cedric ku murongo. Amahoro neza.
Naona neza nagize yambo
mwiza. Yambo.
Ego. Ndaramugije na Berlise. Berlise amakuru.
Ni impore.
Ego.
Namahoro.
Ego. Namahoro namahoro. Yewe cyambe nagomba ko tangura nagomba kugutera intege. Kubikoko ukora naho nena ku Rwanda kenda kugira ko ibikoko byawe ko ndabibona ku kumbuga ko abantu benshi barabishima. Nagiyewe ngoma nje muri ubu ruhara rw'abantu tugutera intege hama nkacyenda kubaza nti mbe ya buriya woba ufise abagusponsoriza cyane ibyo biko gukora ni ku gahanga kiwawe nta sponsoro uraronka aho nofatira nko novuga nko muri guverinema ko ngo mu bushikiranganji n'ugwaruka boba hari ikintu bamaze kugufasha.
Nta kintu barashobora kufasha ariko umuntu aragira abagenzi bakagenda bamuterera muri binabiriya uwikura akora ariko novuga ngo ndafise sponsor ifadika mu bikorwa byanje.
Okay ego cyikiru mama cyigira kabiri nagomba ndakubaze nti urabona uyu avuye ko David imbere zanje nawe nyine ashikira ikibazo nanje na yinsanzwe mfise nagomba ndakubaza nti none niwo kwifokaliza kusema ukorera ngaho mu Burundi gusa wo kwagura icyo bita karere ukarondera arabagenza muri East Africa ari aha hijya mu Rwanda ari aha Kampala cyangwa ari Dar es Salaam cyangwa Kenya na cyane cyane nka guproposa cyangwa guhanura ko wo kwiyasosia n'aba bakuru nk'aba baba kidumu aba ndonga baba hanzi babaririmbye bacu bamaze gutera imbere. Kwereka ingene mushobora gukorana cyanke ushobora kwagura akarere aho komusa byoba ibintu byiza kuko Bernice uracyari muto cyane genda kuzi iyo cyara yawe iyo mpano ufise niyo garukira ngaho ifoko uyikoresha cyane uyikoresha hamwe uzoshyira kure habaho.
Urakoze cyane Cedric. Eko urashaka kugira ko Bernice
ngerageje kwishura kwagura karere isa n'uwa bitangwe ko mu ndirimbo ziri mu bikurikirane iwacu zoje habona hariho indirimbo zikundisha Afrika kuko iwacu si Burundi gusa iwacu ni muri Afrika iwacu nyine ucawumva hariho harimwe indirimbo nkitwa Afrika hariho n'izindi yitwa Inisonu hariho ni indirimbo zigenda zerekana Afrika zianura muri Afrika ariko urugero ngo kugerageza gufatanya n'abandi baririmbyi bo mu karere sindarushobora ko ni ibintu bisaba uburyo bwinshi kiretse nshobe kuronka abanterera ndafite ibyo byiyumvira ko bisaba narabiharuye nsanga bitwara uburyo bwinshi ubwo rugero sindarugera ko ariko ndabyifuza nabyo.
Kuri icyo kibazo nyine cya David na Cedric hari izindi ndimi wabo uvuga nk'uko David yabibajije kugira ngo wagure iyo uri kuraririmba nabo nyine nk'abanyamerika abanyaburaya bakumva ibyo uri kuravuga bashime igihugu cy'u Burundi.
Mu ndirimbo zanje sanje nkoresha ikirundi igifaransa n'igiswahili gike kuko igiswahili sindakivuga cyane ariko indimi nsanzwe mvuga ni ikirundi hamwe n'igifaransa.
ni byiza rumba abanyaburaya batari bake n'ahandi ku isi no muri Afrika barashaka kuzokumva kumbure naho nyene tugutera intege wongere ko n'icyongereza
yego navyo ndafite umugambi ndashobora kuvuga bike ko sindagara ku rwego nkuko nshobora kuvuga igifaransa cyangwa ikirundi
birumvikana reka twakire n'uwitwa ku Jérôme ku murongo Jérôme uraho neza
ndingaha murakomeye namwe
mahoro mahoro
ndamufite umutima na Denis ndagize yambo
mwiriwe neza ndagize mwaramutse
Nimore. Jérôme, use n'uduzi ijwi gato akumve neza. Ama udige ku ijambo.
Ati Nimore murakomeye.
Ego na mahoro, turashima Imana.
Ogeye, nashaka kubatera intege nk'uko abandi bagiye barabivugana kuri gikorwa mukora ni kirya. Kandi amaze kumvira indirimbo imwe zimwe ziwanyu ndatunzeza cyane. Rero nashaka kubabaza hari nk'amahirwa mwamumaze kujyamo guserukira u Burundi hanze nko mu bintu byerekeye iby'akarande
ihiganwa nta mahiganwa ndashobora kujyamo ariko ubu ngiye guserukira u Burundi muri Guinea Conakry mu kwezi kwa kane
rero ikintu nashaka kubasaba kuko hari gihe abari benshi b'iwacu bashaka kubyifatamo nabi iyo bagiye guserukira igihugu hanze bamaze kuba bashyitse hanze ugasanga ntibariko baravuga neza igihugu cy'iwacu ariko barakeneye bagura rero nashaka kubasaba furema niyo muhage na muri aya mahiganwa ibyo muvuga igihugu cyacu neza mukavuga aho kiri na cyane cyane mugerageze kuririmba ikirundi cyane kuko igifaransa cyose ndazi yuko icyo kibarusha mugamugeze mwashyira mu kirundi cyane nibaza yuko bizodufasha nabo nyine babyumvise nibaze ko batotanga abagireho bana babo bagati ndogo rero muririmba nugwahe mugire ko rero mwabwira ninde no Burundi bumeka
urakoze cyane Jérôme
nabisa kandi abatu nabisa kandi abatu ndamubaza none indirimbo zanyu mwamufise asite mukoresha kugira dusekure kanke ubuhinga bwa none kugira ngo bibandanye kumenyekana kure cyane mwamukoresha turetse yuko nko kubishyira kuri Facebook cyangwa ahandi hantu sinzi aho bashaka kunyishyira
indirimbo nahereye ko kuririmba novuga twashoboye kugurisha mu buryo bw'amasede ariko iwacu nagwa agasone ntiziyaja mu byo kugurisha ko ziri mu rukurikirane rutarasohoka izo nizo nabaye ndabahonje nkuko mubibona no kuri YouTube ntizirashobora kugurishwa ni indirimbo zizoja mu rukurikirane nzosohora mu kwezi kwindi bivanye n'ubuhinga rwaratevye cyane gusohoka bijanye n'ubuhinga n'uburyo bw'amafaranga ariko nizera ko mu kwezi kwindi ishobora kuja habona zikaja ku isoko
hama kuri cyo nyene Jérôme ngerageje kumwunganira Jérôme ngerageje kumwunganira Bernice yavuye ati ni mutenyenye gushika mu kwa gatandatu niba ntihenze muci aho indirimbo zizosohoka ntimuzoziheko cyangwa ngo muzibe ngo muzigrave mu mwihanganire muzozigure hageze sivyo
oke murakoze cyane rero abandanya tere abandanya aririmba n'indirimbo nyinshi cyane nukuri arabishoboye kandi agire ko yigisha n'abandi bakobwa ngira abereke inzira nabo nyine kugira abandanye kumukurikira ntago mara umwe n'abandi bamukurikira
sindumwe hari benshi baririmba uretse ko usanga umukobwa mu rundi kugira amenyekane mu muziki bisaba ingufu nyinshi cyane ariko sindije nyine hariho n'abandi baririmba
reka tubandanye ku murongo Jérôme urakoze cyane Cédric nuva yagumye ku murongo yari afise akandi kabazo atashoboye gushikiriza Cédric uratwumva ngo ushikirize akabazo kawe ka nyuma
akabazo akabazo nari nkigaranye na bomba jewe nsanzwe ndafite inimero yiwe ariko hariho abantu badafite inimero yiwe canke nagomba kumusaba niba bishoboka ko hari abantu bakenera nko guterera umuntu kugira ko aze gusiga nka nimero yo konde cyane inimero yiwe direct vuba ashobora kuba nk'umuntu ariko ratwumviriza ngo twikurikirana kino kiganiro ashobora kuzipfuza ko bavugana ari babiri atari ku radio cyane ari nka bagatererano arose akambaza ukuntu yo kamuha ego dene nkata aze gusiga iyo nimero de konti cyangwa iyo nimero kugira ngo abandi bavanywanye cyangwa abandi bantu bari kwadukurikirana baze gushobora kuzogira icyo bagize hama nkamwifuriza no kuzotahukana isanganiro wa wadi kandi kurage cyane murakoze cyane
murakoze cyane
turagushimiye cyane Cedric gutera intege Bernice de Bella ku murongo turafise kandi n'uwitwa Mahoro 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 neza
Ndaho
uduhamagaye uri hega Mahoro
ndi mu Rwanda mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Musanze murenge wa Busogo amazina ni Mahoro Bireme wo mu Byangabo nikubwira ibibazo nge ndabaza uwo muhanzi wacu ese afite umuntu umutera inkunga mu bihangano bye kuko hari indirimbo afite indirimbo zingahe z'amashusho aze no kutubwira imbuga akoresha kuri murandasi tuzajyaho tumufrowinge tubashe kuba twamutera inkunga cyangwa se tube twabasha kumukonekta n'abandi basupasta ku buryo bakorana amakorabo icyo akazamura urwego rwe w'umuhanzi ko numvishe avuga ko abakobwa batakunda kuzamuka cyane ariko mu by'ukuri ahuye n'abandi bamurenze basupasta bagakorana korabo bituma aza urwego rwe yaruzamura cyane nanone yaje kutoronkera kontakte ze niba biri ngombwa cyangwa se biri impotensi kuko hari igihe umuntu agira ikibazo runaka ukaba yamubaza kuko hari n'abandi bakitinya abakobwa bitinya ko umwuga w'abahanzi y'abagibintu akazi kenshi batakora ngo ni abagabo bagakora kandi mu by'ukuri bamaze kutugaragariza ko bashoboye nta na kimwe cyabananiwe ndabimubwira by'umwihariko ariko nanone yagira ikintu avuga ari gutinyura abandi bakobwa
urakoze cyane gose Mahoro ahubwo nyine Bernice ubwiriye aho nyene ko Jerome nawe nyene yabisavye Cedric yabisavye ubahe amazina ya Facebook yawe Twitter Instagram barashaka kugukeza barashaka no kukongera amanota kuri inzo mbuga ngurukana bumenyi ni nayo hamezi nukoresha hama kumbure nkuko Cedric yabisavye ni haba hari na numero de telefone bashobora kukuronka ko abipfuza kugushigikira no kuguterera
ego amazina yanje ni Irumva Bernice ariko ku mbuga ngurukana bumenyi nkoresha Bernice de Belle kuri Facebook yanje page Facebook ni I Bernice ariko hashtag ni Bernice de Belle ugize aho base Bernice de Belle gifatanye ukibona account yanje ukoresheje Instagram ni Bernice de Belle nyene kuri Music in Africa ni Bernice de Belle nyene WhatsApp nayo
kuri izo mbuga nyene wobe ufise ifoto imwe kugira ngo bayibonye bace bamenya ko ari wewe imeze gute
ni foto muzaza kubona ifoto nambaye nyene ibintu nyene byerekana umuco nyafrika bisa n'ubururu no mu mutwe mfunze igitambara cera baca babona ifoto nimwe ku mantu ze yose kiretse WhatsApp message guhindura kubera ibiza isanganiro wawazi WhatsApp nayo ndashobora kubaha nimero akamenyetso ko guteranya 257 364 362 69
urashaka kwisubiramo
akamenyetso ko guteranya 257 364 362 69
urakoze cyane
ego
tubandanye twakire na Nicodème uratwumva
ndagumva neza
duzijwe ikibazo cyangwa icyumviro
harya munyibutse ikiganiro twari turimo ntago nibukaga
reka kumbure uburumviriza iminota mike mbere ko tukugarura ku murongo hama tubandanye ikiganiro urakoze cyane Radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga, aho turiko turaganira na Bernice Debelle, umwigeme w'umurundi kazi aririmba indirimbo zo kuhayagiza zo gukundisha igihugu cy'u Burundi no kukimenyekanisha mu mahanga. Niwe turiko turaganira rero ku kamaro ko gukunda igihugu, akamaro ko kunywanisha abanyagihugu. Tuko kandi turakira ni bibazo ni vyumviro vy'abanywanyi bijwi rya Amerika ku murongo wa telefone. Turafise umwigeme canke umukenyezi, ndabwiwe mu buhinga bw'ivyuma yuko dufise murantunga ni umugabo, n'umugabo yitwa Anastase. Urantunga Anastase, nari nketse ko ari umukenyezi, turonse ko tubaronka gake cyane, nari ndyohewe. Allo Anastase, allo allo. Nta kundi barambiye ko telefone imucikanye. Bernice, kuri ico nyene turamaze akanya katari gato tuko turaganira, ariko abakenyezi n'abigeme ntawo hamagara, ivyo bisigura iki kuri wewe?
Anini ya keshi abakenyezi bakunze gufatirwa nduko gwo mu rugo. Ariko iyo niyo impamvu yo kudahamagara, nibaza ko harimo no kuba batitaho cyane ibintu bijyanye n'iby'amaradiyo cyangwa ibimenyesha makuru cyangwa ubuhinga bwa none bwo gushobora kumviriza ibiganiro bitandukanye. Benshi usanga batarabimenyera cyane cyangwa ntibabyiteho. Ibyo birashika cyane nk'i Burundi ho usanga ari ibyo bigwiriye.
None nk'aba nk'uko mu Rwanda bavuga abafise igitsina gore nshanga no mu Burundi, kumbure ubona none tuzotera imbere gute tudashoboye guterera ibyumviro byacu canke ngo duserure kiri ku mutima canke ngo duterere kubibazo cane cane byerekeye ubuzima bwacu?
Jewe mu byumviro byanje nibaza ko umuntu yobandanya abahimiriza kuko badashobora guterera ibyiyumviro nta n'uwomenya ibyo bakeneye. Nico gituma nobasaba ko boza baragerageza kwitaho ibijyanye n'ibyo kumenyesha amakuru itumatumanako ry'amakuru bakarimenyera, kuko umuntu ashobora gushikiza icyiyumviro yifuje. Ubu bigeze kure aho ushobora kwandika icyiyumviro cyawe utarinze no gusaba iradiyo mvuga ibyawe canke yerekana ibyawe, ugaca ku mbuga zawe ngurukana bumenyi kandika ibyo wifuza n'ibyo wiyumvira. Byabafasha cyane kumenyera, byabafasha kumenyekanisha ibyo bakeneye gushika.
Kumbure ntitwobahora bose, hariho abafatiriwe n'imico, hariho imico itadukundira canke itatubohora ngo tuvuga icyo twiyumvira. Hariho n'ukuntu imico ivuga yuko umukenyezi cyangwa umwigeme adakwiye kwishyira imbere, turabategera nabo nyine, ariko biracakenewe uko bashikiriza ibyumviro byabo. Ndabwiwe ku murongo wa telefone yuko Anastase tusubiye ku murongo. Anastase, ndakeka nizera ko wumvise ko nasabye imbabazi, nari nakeketse ko uri umukenyezi cyangwa umwigeme. Uratwumva?
Ya, ndabumva tu.
Amahoro, amahoro.
Mara mara.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Natumiye umuhanzi.
Ego.
Ntegewe nshaka kumubaza. Urabona arabanza bashaka gusaba n'abahanga indirimbo nyine zizana amahoro cyangwa zikundisha abanyagihugu, zikundisha abanyagihugu igihugu. Ariko ugasanga izo ndirimbo iyo bazihanze ntabwo zimenyekana kabisa, ugasanga ziragezeze muri sidiyo gutyo ntabwo zisohotse ngo abantu bazimenye bazikunde ari benshi. Hari imbaraga zaba ziri gushyirwamo kugira ngo izo ndirimbo zaba zisohoke zaba zigira imbaraga zikunwe nk'uko n'izindi zisanzwe zikundwa.
Urakoze cyane Didier. Reka ku murongo wa telefone twakire Didier. Didier, nawe turakumva, tuga ku ijambo.
Ego. Ndi Kigali mu Rwanda. Mbanje gusuza umutumire mwadutumiriye.
Murakoze cyane, mwiriwe.
Ego. Indirimbo zo gusakaza amahoro nziza cyane, turabikunda rwose. Urubyiruko natwe tumutwabyigiraho kugira ngo amahoro aboneke muri aka karere. namushimira rwose cyane akomereza aho turabikunze cyane
ni byiza cyane
murakoze
turakoze cyane reka twakire na Jackson Jackson amahoro neza
namahoro
ni uraho duhamagaye uri
ni sinzi watona Jackson ndabamagaye ndi mu Burundi mu giteranye umutumba ninonwe no kuri sasageje kumviriza uyu mwegeme wacu nukuri yaririmbye indirimbo nziza cyane kandi zibereye kaduza kete no gihugu cy'uno munsi indirimbo yatanguye ko yegerekana ugwaruka ya kabiri nandi yagiye avuga uburyo umuhisi wacu perezida ya ibyo yakoze
umwami kwa Gasore
kwa Gasore ubugiye akwitangiye akaduha ukuyikukira ku Burundi nuko ni byiza cyane hari akantu mwari muvuze gatoya ati none kumengo barahamaga ugwa abigeme bakunda guhamagara ku radio cyangwa se ngo batere ibyiyumviro ati toge mbute ati ni kubera iki nukuri uge aho harimo akabazo ageze ahimirize n'abako n'ugwaruko rw'abigeme wera nk'ubu uraje ku murongo abagahamagaye n'aba n'ugwaruko rw'abahungu abakobwa nta numwe twageze twumva isi aravuga ko ucumengo hawemo kubakumira kandi ikintu kiko tubashaka kandi nabona mba ariko bashaka guteza imbere reka ateza imbere Uburundi ariko ateza imbere kiti kugwaruka kuko igihugu nicyo ugwaruka uno munsi tuzatwega nk'aho ubwacu nyine ugwaruka bisaba ko tugira iki tutera imbere tumufata mu mugongo nukuri ikintu nagenda musabe ubona ko azohava aserukira mu minsi hanze kweri agerageze ahimirize ubwo nagenda nacyo ndamusaba akantu kamwenya indirimbo ziwe turushaka kuzironka kuri WhatsApp cyangwa kuri YouTube kugira abantu tuzadushikira aho tuba turi acha tubwira ngo indirimbo zikoze ko tatubwire iki twa tuzironka tuzatubwira zita mutera intege yindi nimero yatanze ya WhatsApp je nawe nyine ngo nikwiye ngo nizitatu nibaje ko zidakwiye kubera ngo nizikwiye umunani
reka araza gusubira kuziba
gusubiramo neza nimero ya WhatsApp yiwe namvuje n'imwe yibidakwiye neza usaba murakoze
urakoze cyane reka tubandanye tuwakire na Samuel mbere yuko tuhakajambo Bernis de Bella Samuel nawe ikibazo cyangwa icyumviro
yego nokuri nagira nsivire uwo mutivire wacu yego ndamubaza ati none nk'abandi baririmbye bo baba ariko barabyumvira aravuze gahunda yo kuzobafasha kugira ngo nabo bazogere ku cyumviro nk'icyo cy'uwiwe
urakoze
yego
nawe reka tumuhe akaryo wabishure Bernice Bella ku bibazo bya Anastase Didier na Samuel akumbure byinshi byari intererano ariko Didier yashikirije ibijyanye n'abigeme nk'uko twako turabivuga ngene wabatera intege ukumenyekanisha indirimbo zawe Samuel aravuze ku bijyanye no gufasha nawe nyene abandi baririmbye nuko nubwo nawe ariho gitangura ukeneye abagufasha ariko gerageza ubishure
ego mvuge cyane cyane ubwa mbere kuri icyo cyo gufasha abandi baririmbye cyangwa abandi bigeme aho tugenda duhurira je nama ndababwira ubwa mbere gushira imbere akaranga kiwabo kundi byiwabo kuko ushobora gukora iyindi midiho y'Abanyamerika cyangwa ahandi bashaka biyumvirana umunyamerika ntibabyitaho cyane ko byo barabihinze baca bashyira imbere iby'iwabo kurusha wewe uzanye akantu gafite icyo kisangije kindi nibaza yuko turi muri amikade mu rusendi Burundi tuguma duhimiriza duteranira ibyiyumviro dukungene twoteza imbere amahoro iterambere ry'igihugu ndetse na Afurika muri rusange ni ishure bijyanye ni n'ukungene bashobora kunterera ko numenga hariho abatashoboye kumva neza nimero atanze navuze nti akamenyetso ko guteranya 2576 64 32 69 kubifuza na aho bashaka kubona indirimbo zanje bashaka kujya ku YouTube barabanditse da Mr. B bashaka kubona indirimbo zose iwacu gwa gasore mureza mama girise kamwana n'izindi
urakoze cyane
nibaza yuko hanini byari ibyo nkabashimye ibyumviro intererano zose bagiye barampa nzogenda ndabiyumvira ko ukungene nshobora gukora kugira ngo nshyigikire Afurika canke imiryango ndiriyunga muri Afurika ibandanye zitera imbere
kandi
icyo noba nibagiye ngira nica abakenyezi bipanye n'imico benshi baramaze mbere kononeka mu mutwe navuga barabaye traumatize baramaze kumera nk'aho menga byamaze kubajamwo byabaye ubuzima busanzwe kujya habona menga nta nico bikibatwaye ariko no kongera nk'abakebura bashobore kuja habona bashobore kwerekana ibyo bashobora ko ni byinshi bashoboye nta muntu ashobora kwizera atarabona icyo ushoboye
kandi kuri ico nyene Bernice benshi bakeka ko gutera imbere cyane kuba umuhanzi w'umuririmbyi yateye imbere cyane gose akaja no mu mahanga ahugiye kuzoja n'abaririmbyi b'ibujumbura ivyo si byo kuri wewe
jewe just ngo sinzi icyo mushatse kubaza
nashatse kuvuga ni kuko wewe uva hehe watanguye kuririmba uri hehe kuko tuganira bavuze ko wavuye ikaruzi niyo watanguriye kuririmbira
ikaruzi niho na tayuzogi muri komine Buhiga umusozi wa Buhiga nyene mu bisanzwe jewe nje mu gisagara cya Bujumbura ari uko mpejeje kaminuza y'u Burundi urumva yuko ndi mushashi Bujumbura ariko nagerageje kugira kuraje kugumana ibyizigiro no gukora cyane kugira ngo ashobore gutera imbere naho ntavuke Bujumbura ashobore kwerekana ibikorwa byanjye
nivyo cyane kandi rero ni gutera intege n'abari hagati mu gihugu nivyo nashatse kuvuga kugira ngo nabo nyene bumve yuko bashobora kugira aho ugeze no kurengaho kuko hari igihe bumva yuko kumbure ari ntambwe ndende cyane ariko birumvikana ko wewe uteye imbere cyane kandi naho wavuye mu gihugu hagati uri kuraseruka igihugu mu makungu mu misi iri imbere reka rero duheraneze ikiganiro twumviriza kwa karirimbo twari twatanguriye ko ka iwacu kajyoshe cyane abatashoye kukumviriza mu ntango bakumve mu mpera Bernice de Bere turagushimiye cyane gose kubona wafashe kano kanya ko kuganira natwe ukaganiriza cyane cyane no gwaruka turagushimiye
ndabashimiye neza Oriane ndashimiye na Vewa Afrika yatwa yaduhaye kanya
ego turabashimiye mwese rero mugire weekend nziza mugihewe kuri kano karirimbo mwongere mubandanye mwumviriza radio mukunda cyane radio ijwi rya Amerika mwari kumwe naho yanitanga ishaka ndashimiye n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma murakoze mwese
gutera kamo murundo ba mu mahanga ya kure nagatima nikatera nutebagare garuka dufashanye dutere iteko Burundi iwacu
ni Burundi
iwacu
ni Burundi
ni muze tuhateze imbere iwacu
ni Burundi
iwacu
ni Burundi
dushize hamwe tuhateze imbere iwacu
ni Burundi
iwacu
ni Burundi
ni muze tuhateze imbere iwacu
ni Burundi
iwacu
ni Burundi
dushize hamwe tuhateze imbere ababa ku mpande zimwe z'isi mu ntara zose mu moko yose turangwe n'urukundo mutantu kane bwacu tukinamana ingingo yo kubaka Uburundi bwacu
ni Burundi
iwacu
ni Burundi
ni muze tuhateze imbere iwacu
ni Burundi
iwacu
ni Burundi
dushize hamwe tuhateze imbere.
Mwanda nyakumviriza ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC.